radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi, abafite amasambu yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu bamaze imyaka 8 bategereje guhabwa ingurane.
Ahubwo mbere twosaba yuko na leta yasubira ikicara ikiyumvira naje amafaranga y'umuzibukiro yategekanije kayongeraho kugira ngo abazimugwa ngaha bashobore kuronka iyo bazoja.
Amos Ndacyayisaba ufite isambu mu gasenyi. Ubutegetsi bwa Somalia bukomeje gukumira ingabo z'igihugu gituranye cya Ethiopia mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Wili kumakuru wavuga jana hino kwisi ndi kumwe na Diane nini na hazwe.
President wa Amerika Joe Biden kwa gata tuino ndi dutanguye hazo kwa kila Donald Trump ya huzali President wa Amerika akawahiru tsegusi nda matol. Hivyo vya President Biden White House vya tangajona makuru vivuga ko uguhura kwa Biden na Trump alina amge ya mbele iganisha kuguhana hanu utege tzviche mmahoro huko Biden ya GMA. Umuhanuzi mkuru mvyo muteka no hivyo vya President wa Amerika Jake Sullivan mukigani roo ya girangi na televizyon ya Amerika CBS News yavuze ko Biden na Trump bazogirana ibiganiro ku bibazo nyamukuru bihanze Amerika ku rwego rw'igihugu na politike mpuzamakungu. Sullivan yavuze ko Biden azoronka akaryo ko gusigurira Trump ku buryo burambuye ibibazo bihanze Uburaya, Aziya n'uburengero bwo hagati y'isi. Kuga Sullivan, President Joe Biden atekanya no kuzosaba Donald Trump kutazotererana Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya niyashaka ku butegetsi akazobandanya ayishigikira. Ibiro ya President wa Amerika likavuga ko Joe Biden aliwe atumiye Trump uyigeze gutwara Amerika azurahira nka President wa Amerika agira 47 itariki ya 20 ukwezi kwa mbere kumwaka uza 2025 ni nyuma y'amatora yatsinze mu Vice President Kamala Harris. Hagataho Nancy Pelosi yigeze kuba umukuru w'inamashinga amateka ya Amerika avuga ko President Joe Biden aliwe atumiye Kamala atsindwa mu matora Donald Trump ahiruka kwegukana mu intsinzi. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru kuri The New York Times, Madame Pelosi yavuze ko Kamala yari afise amahirwe gutsinda iyo President Biden aja gutangaza hakiri kare ko aretse kuyamamaza. Pelosi yavuze kandi ko umugambwe wa Democrate wari witeguye gutanga uzobaserukira mu matora ariko President Biden abiburizamwo kubera ko inyuma y'isaha imwe akimara gutangaza ko atazokwitoza yaciye avuga ko ashigikiye Kamala Harris. Ijwi rya Amerika makuru yacu tuyabandanirize ku mugabane wa Afrika. Abasirikare benshi ba Chad baraguye mu gutana mu mitwe kw'abahuje n'intagondwa z'abajihadiste mu rwa Boko Haram. Abicishije ku rubuga rwa Facebook, President wa Chad Mahamat Idriss Deby Itno yojeje imiryango yabuze agira ati: "Ndahujeje imiryango y'abamaratiri baguye ku rugamba barwanira igihugu cyabo kandi nifurije abakomeretse imisuhuko no gukira byihuse." President Mahamat Idriss Deby Itno ntiyigeze avuga uko abaguye ku rugamba bangana na n'amakuru arambuye yaho baguye na ryari uku gutana mu mitwe kwabaye yatanze. Yavuze gusa ko abaguye ku rugamba ari benshi yongera yumvikanisha ko n'abakomeretse ari benshi cyane ariko ntiyigeze atanga ibitigiri byabo. Ico rikoze igisirikare cya Chad kimaze indwi zibiri kiri mu bikorwa byo guhangana n'abarwanyi ba Boko Haram ni mu bifatwa nko kwihora ku gitero izo ntagondwa za Boko Haram zagaje kuri imwe mu makambi y'abasirikare ba Chad mu kwezi kwa cumi kigahita n'abasirikare bagera kuri 40. Ibiro bikuru bya gisirikare muri Chad bivuga ko ugutana mu mitwe kw'ingabo za Chad n'abarwanyi ba Boko Haram kwa mbere kwabaye ku munsi wa kane w'indwi twarayi dusozereye. Ivyo biro vyemeye kuzotanga ibitigiri vy'abamaze kurwa muri uko gutwana mu mitwe vyemeza ko kukibandanya bivuga ko hari abarwanyi benshi bamaze kuhasiga ubuzima. Mu intambara ya Israel na Hezbollah naho ibitero Israel yagaje ejo kwa Mungu ku butaka bwa Libani vyahitanye abantu 20 barimo abana batatu. Ubushikirangaje bw'amagara abantu muri Libani bwatangaje no makuru bwemeza ko ico gitero ca Israel cahitanye kandi abajeje gutabara bo mu rwa Hezbollah batatu congera gikomerekeramwo abantu batandatu. Ni gitero Israel yagavye mu gisagara ca Almat kiri mu buraruko bwo mu rwa mukuru wa Libani Beirut. Ico gisagara kiguyemwo abakirisu. Ni gisagara kitari mu bisagara Israel ikunze kugabamwo ibitero muri Libani. Ubushikirangaje bw'amagara abantu muri Libani bukavuga ko igitero igitero cejo kwa Mungu kije cyongera kukindi Israel yagaje kwa gatandatu kihitana abantu 20 bo mu buseruko bwa Libani n'ikindi cyahitanye 13 mu buraruko bw'ico gihugu. Israel yagwije ibitero muri Libani kuva igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa 9 uno mwaka mu ntumbero yo guhiga bukware abarwanyi b'umurwi wa Hezbollah bari muri ico gihugu. Kuva ico gihe ibiharu bitangwa na Libani cyerekana ko abarenga 3,330 bamaze kurwa muri ivyo bitero.
Urakoze Diane, nini na hazbu ya makuru mushobora kwiva muke ku rubuga rwa internet kuri waishatu akadomo radio yacu vewa.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni vewa radio yacu. Ubutegetsi bwa Somalia bukomeje gukumira ingabo z'igihugu gituranye cya Ethiopia mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Ni mu gihe ibihugu byombi ubu birebana ayingwe biturutse ku masezerano Ethiopia iheruka kugirana na Somaliland, intara ya Somalia ifata ku butaka bwayo.
Umutegetsi mukuru muri leta ya Somalia kuri wa gatandatu yashimangiye ko Ethiopia itari mu bihugu bizohereza ingabo mu butumwa bushya bw'amahoro bw'umuryango w'umwe Afrika buzatangira mu kwambere k'umwaka utaha. Minisitiri Abdulkadir Mohamed Nur utegeka Ministeri y'Ingabo ya Somalia mu kiganiro yahaye televiziyo ya leta yagize ati navuga ko Ethiopia ari cyo gihugu rukumbi kugeza ubutuzi ko kitazagira uruhare mu butumwa bushya bw'umuryango w'umwe bwa Afrika. Ibyo biraterwa n'uko icyo gihugu cyahungabanyije ubusugire n'ubumwe bwacu nk'igihugu. Si ubwa mbere Somalia yanga ko ingabo za Ethiopia ziza mu butumwa bw'amahoro ku butaka bwayo. Mu kwa munani k'uyu mwaka, Minisitiri w'Intebe wa Somalia Hamza Abdibar yavuze ko ingabo za Ethiopia zizaza mu butumwa bushya bw'ubumwe bwa Afrika bwiswe AUSSOM ari uko icyo gihugu kivanye mu masezerano y'imikoranire cyagiranye na Somaliland mu ntangiriro z'uyu mwaka. Leta ya Somalia ifata Somaliland intara irimo kuyonkoraho nka kimwe mu bice byayo, ikabona ayo masezerano nk'igitero cyagabwe ku busugire n'ubutavogerwa bwayo nk'igihugu. Abasesenguzi bavuga ko Ethiopia yakomeje kwima amatwi ubusabe bwa Somalia bwo kuva muri ayo masezerano asa nashyira mu kato iki gihugu. Profeseri Sonkor Geir wahoze ari umuyobozi muri Minisiteri y'Ingabo yavuze ko Somalia ifite uburenganzira bwo guhitamo ibihugu biza muri ubwo butumwa n'ubwo kwanga ko ibindi biza. Uyu musesenguzi mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika serivisi y'igisomali yagize ati Somalia ifite uburenganzira nk'igihugu bwo gukumira Ethiopia mu butumwa bwa AU buzaza bitewe n'uko ibona ibikorwa by'icyo gihugu birimo n'amasezerano cyagiranye na Somaliland nk'intambamyi ku gihugu. Mu kwezi gushize abategetsi ba Somalia, Eritrea na Misiri basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare abonwa nk'arwanya Ethiopia. Kandi leta ya Mogadishu yongereye umubano mu bya gisirikare na Misiri, igihugu kiri mu byatanze ingabo mu butumwa bushya bw'umuryango w'umwe bwa Afrika muri Somalia. Avuga kuri ubu butumwa bushya bwana Mohamed Nur yagize ati hari ibiganiro bigikomeje tuzabasangiza ibyavuyemo igihe nikigera. Ibyo byerekeranye n'ibihugu bishya bizazamo ndetse n'ibyari mu butumwa bucyuye igihe bitazagaruka muri ubu bushya. Ingabo z'umuryango w'umwe bwa Afrika ziba mu bihugu byinshi ziri muri Somalia kuva mu 2007. Mu myaka igera kuri 17, ubu butumwa bwo kubungabunga amahoro bwafashije Somalia kurwanya umutwe wa Al-Shabaab. Izi nyeshyamba zigendera ku mahame akarishye ya Kiyisilamu zashakaga guhirika ubutegetsi zigashyiraho leta igendera kuri bene ayo mahame. Icyiciro cya mbere cy'ubu butumwa bwo kubungabunga amahoro cyatangiye bwitwa ubutumwa bw'ubumwe bwa Afurika muri Somalia, AMISOM mu mpine. Mu kwa kane kwa 2022 bwaje guhindurirwa inyito bwitwa ubutumwa bw'inzibacyuho bw'ubumwe bwa Afurika muri Somalia, ATMIS mu mpine. Manda y'iki cyiciro cya kabiri irarangirana n'uyu mwaka. Ubu iki gihugu kirimo kwitegura kwakira icyiciro cya gatatu cy'ubu butumwa bw'amahoro biteganijwe ko kizatangirana n'itariki ya mbere y'ukwa mbere 2025. Ubu butumwa bwiswe ubutumwa bw'inyunganizi bw'umwe bwa Afurika muri Somalia, AUSSOM, byitezwe ko buzaba bugizwe n'abasirikare 12,000 bukazakorera muri iki gihugu kugeza mu mpera za 2028. Ni mu gihe raporo yo mu kwa munani k'uyu mwaka ya Roni igaragaza ko ubutumwa bwa ATMIS bwo bwari bugizwe n'ingabo 13,000. Intego y'ubu butumwa bw'amahoro yaba ubwacyuye igihe n'ubugiye kuza ni ugufasha mu kubaka no gushyira inshingano zo gucunga umutekano mu maboko y'ingabo z'igihugu cya Somalia. Kugeza ubu Ethiopia yari ifite abasirikare 3,000 mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'umwe bwa Afurika burimo gucyura igihe muri Somalia. Abandi basirikare b'icyo gihugu bari hagati y'5,700 bari mu turere twinshi twa Somalia ku bw'amasezerano hagati y'ibihugu byombi. Mu bindi bihugu bifite ingabo mu butumwa bw'amahoro bw'uyu muryango muri Somalia harimo Burundi, Djibouti na Uganda.
Urakoze Temistocle Mutijima.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi abafite amasambu yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu bamaze imyaka 8 bategereje guhabwa ingurane barasaba leta ko yakongera iyo ngurane kubera ko agaciro k'amasambu yabo kiyongereye amazu ahari yatangiye gusenyuka kubera ko banyirayo batemerewe kuyasana inkuru ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Vendayishimiye
Ibomo kajayo mazu abanyagihugu bagegeka kuri leta kuko yatanze itegeko ryo guhagarika ibikorwa byose bijanye no kubaka muri ayo matongo yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu ayo nayo aharugwa ku mahegitari 160 akaba ari mu miryango iharugwa hafi 3,500 uyu mukenyezi Marita handashagirijwe ahabaye imyaka irenga 50
urabona noneho leta nayo yadufatiye amaboko imugongo urabona ntidusanuye ntitugize gute batwemereye n'udufaranga ntatwo baduhaye kandi na ya dufaranga ntacyo tuzotugura tuvuge ngo nitwuguruze konti n'izo konti amahera twuguruze ntayo twarishe ubu n'uguhirangira yaraheze buri kwezi bagatwara amahera naho yaduha yoba ya konti ntiyo barayiwacu
mu mwaka w'2016 leta y'u Burundi yari yemereye aba banyagihugu kuba umuzibukiro warugwa ku mafaranga angana n'imiliyoni 5 z'amarundi ku hegitari imwe ariko yagumye mu muhango na bugingo n'ubu muri kino gihe hegitari imwe igeze ku mafaranga angana n'imiliyoni 30 umukuru w'umutumba Gasenyi avuga ko umuzibukiro ukenewe kuri abo banyagihugu warugwa mu miliyari zirenga 100 Amos Ndacyayisaba asaba leta ko yobatunganyiriza ikurikije ibiciro byo muri kino gihe
uravye igihe baduharurira kucurabona munsi ibintu ingene biriko biramera ibintu byaraduze ikosho byo kubaka byaraduze amatongo yarazimvye ahubwo mbere twosaba yuko na leta yosubira ikicara ikiyumvira najye amafaranga y'umuzibukiro yategekanije kayongeraho kugira ngo abazimugwa ngaha bashobore kuronka iyo bazoja canke bidakunze ko yongerako duha umuzibukiro yongere kanye n'amaparsera abantu bashobora kwimukiramo
ni mugihe umushikiranganji w'idukikije nawe avuga ko leta yategekanije umuzibukiro utarenga ibice 10% by'amafaranga abanyagihugu bariko barasaba Prosper Dodiko ariko yishura ku bibazo by'abakenguza amateka kwa 29 ukwezi kw'icumi yavuze ko inama shikiranganje ari isigaje kugira icyo bikoze ko
turindiriye intumbero y'inama shikiranganje kugira ngo idufashe gutora senari ho kwa Afrika kuko twebwe igikorwa tekinike twaragihejeje twokwiteza rero abene gihugu ko iyo raporo yamaze kuboneka turaza gusaba turabe ko bocishamo icyo gikorwa kikajya mu bintu bya mbere byo kwigwa
leta y'u Burundi yashinze ku biro by'umukuru w'igihugu bizokubakwa ku mutumba wa Gasenyi mu mwaka w'2009 abanyagihugu bari basanzwe barahubatse amazu abandi baraguze amatongo yo kubamwo basaba leta hagushira mu ngiro mu maguru masha ingiwe ya 2025 y'itegeko rigenga amatongo mu Burundi iyo nayo ivuga ko watwe itongo na leta afite uburenganzira bwo gusaba inshumbusho ya franga
urakoze Thierry Vendayishimiye muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Mulongwe muri territoire ya Fiji mu ntara ya Kivu y'Epfo zabujijwe guhinga hanze y'inkambi no gusarura ibyo bahinze inkuru irambuye Vedaste Ngabo
iyi mirima y'izi impunzi irimo imyumbati imikeri amashu itomate ndetse n'ibishyimbo irahitwa Mulongwe Bumba Gaseke Katalukulu ndetse no muri Adra impunzi zivuga yuko ikomeje gusahugwa nyuma y'ingingo yafashwe n'abayobozi n'amashyirahamwe yigenga y'Umulongwe ivuga yuko kuva tariki ya mbere y'ukwezi k'umunani umwaka w'2024 batazongera gukodeshereza izi mpunzi imirima n'izidasohora isoko hanze y'inkambi aba barundi bari basanzwe bafite imirima y'Umulongwe bavuga yuko bagerageza kujya gusarura ariko bagasubizwa inyuma na rumwe mu rubyiruko ruba ari mu mayira agana mu mirima abandi nabo bavuga yuko bagera mu mirima bakabambura ibikoresho by'ubuhinzi Deo Ntakirutimana ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe avuga yuko usibye ubuhinzi babujijwe gukora batemerewe gukora n'uburobyi.
Kujanye rero niko twiragate bari kugena abatwakiriye abatogitone. Murazi ko hari imizi tumaze imizi kuva ku itariki imwe k'umunani tushagenda mu mirima. Mwiyumva rero ni ukuvuga ngo n'umunsi abari kugira tumeze nk'ubugaraniye mu ikambi. Kuko nawe ujya kurima mu cyo gikorwa cyabo ariho twakora ibintu byinshi cyabure kuroba. Umunsi mwambi tukironka agafi ituronka ifi imboga zose twaturye twaba dukora mu cyo gikorwa. Kandi imirimo yacu irimo iheze mu kigobe.
Akimana Yvette ni umugore mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko, afite abana batandatu, yari afite imirima y'ibishyimbo n'imyumbati. Nubwo yari yagize amahirwe yo kugera aho yahinze, yasanze imyaka ye yarasahuwe.
Urwego umwegeze ko nubwo kubabara cyane kubona abana bagomba bicwe n'inzara, nari narimiyeyo kandi nabahaye amahera bakaca binjira mu mirima y'iwanje bagasoroma. Inusukara y'ibijumbu twagiye gusoroma n'abamperekeje barabankira ko binjira. Jewe n'undi mumama baraduherekeza turi babiri, dusanga imirima yacu yose yarasoromwe. Ibijumbu bya nyuma nasanze ababembe ariho bagiheza kubisoroma n'ababisoromye bya nyuma narababonye.
Iyi nkambi ya Mulongwe irimo impunzi zirenga 13,000 zitunzwe ahanini n'ubuhinzi, bitewe n'uburyo ishyirahamwe rya PAMU rijya ritinda kuziha amafaranga yo kugura ibifungurwa. Zasobanurira Ijwi rya Amerika ko zinjiye mu gihombo kuko zari zashoye za miliyoni z'amakongomani mu mushinga w'ubuhinzi. Umwe mu bahinzi utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu z'umutekano yemeza ko imirima ye yari ifite ubunini burenga hektari imwe yayigezemo asanga arasahuwe.
Tubona uburyo tugiye kubaho, abana bacu bagiye kubaho nabi, kandi imitahe yose yacu iri mu kibembe ariho twayikoreshereje. Zisegi kare zitanu z'imyumbati izo zarafashwe kuko ubu bariko barazisoroma. Nkagira rero n'ikare zitanu z'ibiharage na zone nasanze bazisoromye. Tuvuga icyo dusaba leta ya Kongo yuko yo turiha ibi bintu byacu bariko baronona, kuko umunyagihugu umubembe ari munsi y'amategeko, ntabwo ari hejuru ya leta.
Twavugishije chef wa lokalite ya Mulongwe uri mu bafashe ingingo yo kubuza impunzi kongera guhinga mu mirima yazo. Ntibyadukundira kuko telefone ngendanwa ntiyanyuragamo. Umwami wa groupe mayo basimukuma sibe ndetse n'umuyobozi wa sekiteri ya Mutambala basabye impunzi kujyana isoko hanze y'inkambi. Bari basabye n'abaturage b'abakongomani kureka impunzi zigakora imirimo y'ubuhinzi n'uburobyi ntankobyi. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zo muri iyi nkambi zigaragaza ko impamvu zidashaka kujana ubucuruzi bwazo hanze y'inkambi ari uko zitizera umutekano w'ibicuruzwa byazo. Mpawe n'Imana Aisha ni umucuruzi wo muri inkambi.
Twari twaramanuye ibintu byacu tubijyana iyo hepfo, bigaca bisaba ko tubyikorera mu kubijyana, mu kugaruka tukabyikorera. Urumva birajeyo wacu usanga ibintu byononekaye bimwe babyibye, urumva ni ngorane wagira ngo baze bagashaka kugaya ko watarimo bazamu bo gucunga imizigo yanyu. Tukaje twitura sene, tumaze kwitura sene rigashivuga yuko atamurefu byemerewe kurara inyuma y'inkambi. Nicyo gituma twaje dufata ingingo yo kudandariza hagati mu nkambi.
Ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi buvuga yuko burimo gushaka uburyo bwageze iki kibazo ku bayobozi ba teritwari ya Fizi kugira ngo gitorege umuti. Abaturage b'abakongomani babi Murongwe bavuga yuko impamvu basaba ko isoko ribanze inkambi ari uko mu masezerano bavuga ko bagiranye na Aseri yarimo ko ibikorwa by'amashuri, ibitaro ndetse n'isoko byose bikwiriye kubera hanze y'inkambi. Twagerageje kuvugisha Aseri kuri iyo ngingo ntibyadukundira. Gusa inkambi itahwa n'umukuru wa SR ku rwego rw'isi Filippo Grandi mu kwezi kwa kane umwaka w'2018. Ibikorwa bihuza abarundi n'abakongomani birimo amashuri, amasoko ndetse n'ibitaro byari byubatse hanze y'inkambi. Umwaka ushize w'2023 mu kwezi kwa 11 bamwe mu baturage b'abakongomani batuye Mulongwe bakoze imyigaragambyo yo gusaba ko isoko ryo mu nkambi riremera hanze yayo. Bedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi gikomere Rwanda. Tugeze ku rubuga rw'imikino. Mu Burundi hasigaye iminsi itanu kugira ngo hatangire shampiyona y'umupira w'amaguru mu makipe y'abakobwa. Abayobozi b'ayo makipe bavuga ko bakeneye gushyigikirwa ndetse bagafatwa nk'uko amakipe y'abahungu afatwa. Inkuru ya Diziratungimana.
Mu gihe hasigaye icyumweru kimwe ngo ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu gisata cy'abigeme ngo ritangure, ibibazo ni byinshi mu migwi icumi igize iryo higanwa. Myinshi muri iyo migwi ifite ibibazo by'ubutunzi bibugarije. Uhereye mu bakinnyi gushika mu barongo y'imigwi nta kindi kivugwa atari bazo by'ubukene. Irakoze Siela asanzwe akinira umugwi wa Buja Queens amenyesha ko ubukene buri mu migwi yabo utuma batagira umushahara uzotuma baheba umupira w'amaguru kandi bawukunda.
Bega na kazi nora kazi udahe mgomba kubara kazi akwiye kuraba kuri bagahindura makoko akazana ibintu twazatura mu sare kandi bijya byo dutera intege buryo nane wozo uzo umukinyi uzoheruka baguhaye ro kritema uzozarinda gusa amapremi do match ari naho usanga mutsindwa na sikenzi bona zikuma zisindwa utahuko nyine none uvuga ko nakazi nyabaye numva bo bantu benshi usanga atahani ingufu babishyiramo benshi bajya banabyihe bintu.
Ubwo bukene bugaragazwa n'abakinyi abarongoye imigwi barabwemanga mbere bakamenyesha ko atagikozwe vuba na bwango imigwi imwe atacizera ifise cyo kuzorangiza iryo higanwa rigiye gutangura. Jean-Claude Habyarimana arongoye umugwi w'intwarikazi w'igihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi amenyesha ko gutunga imigwi y'abakobwa bigoye cyane ibyo abantu batibaza.
Nk'akarorero none perezida w'umuhungu araza kugura cottages, perezida w'umuhungu araza kupangira inzu umukobwa abakobwa biga aragira hane uyaza kugira rokare agira inzimwe iyo nzimwe ibe ngaho nyene nokuri tugafatwa kumwe n'abahungu.
Habyarimana Jean Claude arafite icyo asaba abarongoye umupira w'amaguru mu Burundi.
Turifuza ko iyi shampiyona yotangura nyakubahwa Alexandre Muyenge atwara FFB aduhaye umubonano twe nk'abaperezida b'imigwi tukamubarira ingorane dufise tukamuririra tukamurirana bakatwumva kuko no muvyeyi niwe data wacu niwe tuzeko amaso abaprezida bose biyimigwi abigeme bazeye amaso kuri iwe.
Mu mugwi wa PVP Buyenzi wari wabaye uwa mbere mu mwaka uheze ibintu ni bibi cyane. Inyuma yaho wararongoye umugwi yitabiye Imana Charles Mugisha wamusubiriye yarandikishije mu mpira w'amaguru mu Burundi arimenyesha ko batacitabiri higanwa kubera ubukene. Tumwakuye yabwijwe ijya Amerika ko mu gihe abandi bazotangira ihiganwa kuva kwa gatandatu w'inondwi dutanguye we bamwongeye indwi zitatu kugira abandanye yitegura. Amenyesha ko bariko bararondera abashobora kubafasha ariko kugeza magingo ya atabo barabona. Naho biruko arizera ko ico kiringo kizorangira bamaze kubona iyi bintu bija naho kugeza ubu bitagaragara. Wilson Kwizera arimo akurikiranira hafi umupira w'amaguru wabigeme mu Burundi akaba ari no mu makomite amwamwe mushyiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Kubwiwe ngo nta kindi gikenewe atari ubufasha bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi kandi bwihuta.
Abakobwa barakeneye gufatwa mu mugongo, barakeneye gutegwa intege, baracyabikundishwa. Byumvikana yuko n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rero kugira ngo akanovera ko umupira wabigeme higave kagabanuka byasabwa ko naryo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ribifata mu minwe rikibuka yuko abarongozi b'imigwi y'abakobwa naho hataragira yuko bisopa imishahara y'umurengera nko mu bagabo ariko kandi ibyo bakenera ni byinshi.
Mu mwaka wa 2022 umugozi w'igihugu w'abigeme waritabiriye igikombe cya Afrika ibyerekana ko urukino rumaze gutera intambwe mu Burundi. Kwizera ntabwo bakomugoserukira igihugu afise amenyesha ko muri kino gihe kubera ubukene mu migwi abakinnyi benshi bagiye mu bihugu nk'u Rwanda na Tanzania aho babona agashahara. Kuri we ngo ibyo bizotuma umugoserukira igihugu ugumana abakinnyi beza kuko bari mu buzima bwiza ariko aremeza ko bidahagije mu gihe abakiri bato bagumye mu higanwa ry'u Burundi badafashwe neza bihagije. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Itegeko rigena umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga bakina amakipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda rikomeje guteza impaka. Inkuru ya Jean-Claude Munyandinda.
Mu minsi ishize ishyirahamwe Ferwafa ryemeje ko amakipe yo mu cyiciro cya mbere ashobora kwifashisha abakinnyi 10 batari abanyarwanda barimo batandatu babanza mu kibuga n'abandi bane babasimbura. Muri aka kanya turi kumwe n'umwe mu basesenguzi ba siporo akaba umuyobozi w'ikinyamakuru Rebero Jean-Pierre Habimana. Tugiye kuganira kuri iyi ngingo y'umu wari w'abakinnyi batari abanyarwanda yabaye agaterera nzamba muri ruhago yo mu Rwanda.
Harabavuga batese niba bavuze ngo abanyamahanga ari batandatu ni bakeya ku buryo mukene no kubongera cyane niba ari batandatu mu kibuga niko byari meze mu championnat y'ubushize ubwo nuko kuri batandatu abanyamahanga bemewe n'abandi batanu b'abanyarwanda abantu bifuje ko bibongerwa kandi byaranabayeho hongiyeho abandi bane ba reserve ubusu kugondoza cyane cyane ko hari nabavuga ko hari rw'abanyamahanga rutanagaragaye ko ubuhanga bwabo butanashamaje cyane cyane ko tubona muri iki gihe
nagaruka yenda kukijyanye n'abanyamahanga ngira ngo mu mwaka w'ibihumbi bibiri cyangwa se muri 1998 hari abanyamahanga bagiye banyura mu gihugu bagakina buriya abakinnyi dufite kugeza uyu munsi nabagiye bigera kuri abo banyamahanga ni nabyo bamwe mu bayobozi b'umupira w'amaguru bagiye bavuga bati nibwo dushaka abanyamahanga ariko haze wa munyamahanga ufite itandukaniro ku banyarwanda ngira ngo yaba ikipe ya polisi yaba ikipe ya APR zo bakiye ku bana b'abanyarwanda nubwo ntavuga yuko haho zigeze zigeze ku ruhande rwa APR urabizi yuko bahita muteteri kubera yuko ibyinshi rabikorerwa ariko kuri polisi itari muteteri nta wigeze yigeze no kuvuga ngo rero ya makipe afite abanyamahanga abo banyamahanga bazi bafite icyo bahindura cyangwa se bigisha ku bana b'u Rwanda
umusesenguzi Habimana aratanga urugero rwaho politiki igenga abakinnyi b'abanyamahanga yatanze umusaruro
no kuvuga ngo wa mwana uzajya gukina abimerita abihanganira agahangana nabo banyamahanga akaba yanabarusha ibyo ni ibintu byumvikana ariko nanone kuvuga ngo twubakire ku banyarwanda gusa kandi hano bo dufite twazageze isi umupira Tanzania ni urugero rwiza iyo ugiye kura muri shampiyona yabo ibyo byo kuvuga umubare w'abanyamahanga ntibabiriwe buriya icyo bareba nicyo bagiye kubaka kandi umupira wabo kugeza kuri uyu munsi baracuruza none se mu Rwanda niba nta tudafite shampiyona iyo ekipe ya Mukura ikaba iri hitariho iyo ekipe ya Cyuzuzo ikaba iri hitariho akaba ariho Rayon Sports nayo itariho bitewe n'uko abanyamahanga bazana ni babandi badafite icyo bahindura ku mupira w'u Rwanda niba bakeneye abanyamahanga nibazana abanyamahanga bafite itandukaniro babandi bari mu ekipe nasiyonali y'iwabo ariko nabo bafite icyo bubaka ku mupira w'u Rwanda
mu minsi yashize ubwo amategeko y'umupira w'amaguru mu Rwanda yakumiraga abakinnyi b'abanyamahanga amwe mu makipe yacaga ruhinga nyuma agakoresha abo bakinnyi ariko agahindura amazina yabo akababatiza amazina y'amanyarwanda uko niko Fabrice Kakure Mugeni Kasereka yahinduwe Musa Mutuyimana Dadi Agiti Etekiyama abatizwa Dadi Birori mbuyu twite yitwa Eric Gasana mu gihe uwitwaga Kasongo Kabiona yahawe amazina ya Mao Kalisa gusa uwo mubatizo udaherekejwe n'umugisha wakunze kugira ingaruka mbi ko iyo myirondoro itandukanye yigeze gutuma ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifatirwa ibihano bitewe n'uko bamwe muri abo bakinnyi bajyaga bifashishwa mu mavubi mu buryo bw'amagendo Jean-Claude Munyandinda Ijwi rya Amerika i Kigali
dusoreje aya makuru wa nyuma ntara makuru kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi Imana igabura bukeye umunsi mwiza nari kumwe na Venuste nshimye Imana
Vazaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha waho muri hose kwisi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho murakoma muraho muri hose muze kumva makuru kuri radio yacu ijwi rya America ndumuhungu ndumuzira guhunga wishyerwa mudenderwa mudereri ndagacarishari kashiraga ngo kamazimaka no kurimbura ngero kizimba muzira ngo nibutsije amashuri maze ndumva nk'ejo bambicunda gakene ko wahundu umugabo ye turabazirikana waho muri hose kwisi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho murakoma muraho muri hose muze kumva makuru kuri radio ya chubeli.